Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe, turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 Ruhuma umwaka wa 2022. Kaze makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umukenyezi yaraye yishwe acumiswe imbugita n'umugabo wiwe, ibyo bikaba byabereye ku mutumba Gahwazi mu ntara ya Bubanza. Uwo mugabo ubu akaba ari mu minwe y'inyamiramabi ku mvo z'amatohoza. Mu bubanuko bw'igihugu naho urwaruka rw'imbonerakure nirwo rwica canke rugakiza uwo rushatse. Muri komine ya Nyanzarake muri iyo ntara ya Makamba, ubwo rwaruka rwaragaragaye mu ireresi iherutse kuzunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi ruriko ruragabisha umusore rwashatse kuyica. Murunani Foske bati izo mbonera kure zari zikwiye gufatwa vuba zigashigwa imbere y'ubutungane. Nayo mu gisata c'indero abigisha barashima intambwe yashitswe ko mu biganiro hagati y'umugwi wa leta ujejwe ibiganiro n'abari mu Runani Kosesona. Muri ibyo biganiro byabaye kuri uyu wa mbere, bavuga ko leta y'u Burundi igiye gusubiramwo indinganizo mu guhingisho abarimu basanzwe bari ku kazi. Kaze mwese mukanya tuca tuja makuru idonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere ano makuru twabateguriye mu bijanye n'umutekano muke. Hari umukenyezi yaraye yishwe acumiswe imbugita mu nda n'umugabo wiwe, byabereye ku mutumba Gahwazi agacimbiri mugaruro ni muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Amakuru ava ku Mpanda akavuga ko byabaye ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana, bakavuga yuko uwo mugabo yafashwe ubari mu minwe y'inyamiramabi ku mvo z'amatohoza. Ni nkuru twateguwe na Trifine kani wabo.
Mudutabarize yo
kutundurize mutangirize 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 akumanda.
Aho hari kumanda ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana heze n'igihe cy'isa 12 zo ku mugoroba, ari mbonera kure Bosco Kamaro yacumise imbugita umukenyezi wiwe ubwo nyina cagacikana. Amakuru avaho Gahwazi muri komine Manda avuga ko Charlotte Giraneza amaze gucikana uwo mugabo yaciye agerageza guhunga ariko aruhira gutabwa muri yomi n'igipolisi gifatikanije n'abandi banyagihugu. Amakuru avaho ku Manda abandanya avuga ko amatati yatumye yombonera kure Bosco Kamaro agandagura umukenyezi wiwe ari uko yari yamwankiye kugurisha itongo ry'umuryango. Muri kino gihe afungiwe mu gasho k'igipolisi ku Manda ahari karakogwa kw'amatohoza. Umuhisi Charlotte Giraneza akaba asize abana bakiri bato batatu bari bamaze kubyarana na Bosco Kamaro, akaba kandi yagandaguwe yibungeza umwana agira kane. Abajejwe intwaro ku mutumba Gahwazi wa komine Mpanda baremeza aya makuru.
Arakenuye Trifine kani wabo, tukiri mu gisata cy'umutekano muke, imbonera kure ziramaze kwigarurira ibibanza bimwe bimwe nk'iby'abajejwe umutekano n'ubutungane. Ibyo binegugwa na Vital Nshimirimana arongoye Runani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki FOSC. Ibyo akabivuga afatiye ku ireresi yerekana umuntu yicaye mu byatsi, imbonera kure z'Inyanzarake ziriko zimutegeka gusaba ikigongwe. Imbonera kure zivuga yuko yatutse, abo bakaba bahavuye bamubwira ko urubanza rwiwe barusubije inyuma, ni ukuvuga mu rubanza rwo kumwica, ariko ngo ahirahiye agasubira kubatuka ngo azomukoza icyo bashatse. Vitali Nshimirimana akavuga ko inzo mbonera kure zotegerejwe gukurikiranwa n'ubutungane. Inkuru twateguriwe na Alexandre Niyungeko.
Amasanamu y'iyo reresi ateye agahinda, yerekana umugabo yicaritswe hasi mu byatsi ariko arakubagugwa ariko arasambishwa. Mu maso yiwe bibonekeza ko ahejeje gukubitwa, uko yasari ikigongo bikibonekeza ko yatinya n'ibindi bihano birushiriza. Ijwi ry'umwe mu mbonera kure byumvikana ko ari iryo gutera ubwoba uwo yateye kuwicaye gusaba ikigongwe, yavuze ko urubanza rusibijwe yumvikana ko ataco yinona.
Bebe, ukazosubira utukimanira kure birashobora kugenda gute?
Ni ukuri ko Imana muzomorere ikintu mubona mwebwe.
Ndabikigo kumanira kure kuri ndasabye ko ngwe banya kuba mbonera kure n'ukuri.
Urasabye higo?
Yego n'ukuri ndagisego n'ukuri.
Turasezeranye. Ubu turasezeranye. Imbere y'abantu bose bari ngaha.
Sawa.
Umunzi ashobora kuvugisha umuntu umwe cyangwa ugacyoza umuntu.
Sawa.
Bashobora gukora ibyo bashaka?
Yego n'ukuri.
Yego ndasabye n'ukuri urubanza rw'umwe
cyose. Okay.
Turasezeranye.
Ishirwa ry'igyoreresi kumbuga ngurukana bumenyi byakozwe nkana ku bwa Vitani Shimira Imana rongoye runani rw'amashira hamwe Force ngo byakozwe bifise intumbero utomoye atakurya umunwa wo aharanira agateka kazi na muntu akabona ko urwo rwaruka rw'umugambwe CNDD atakindi rukwiye atari gushengezwa imbere y'ubutungane
ni ibintu baba bagira ikinkana kugira ngo nabandi bose mu gihugu cyose babimenye yuko gucyoza cyane kuvuga nabi by'imbonera kure zikorana cyane cyane amabi bakoreye abanyagihugu ko ari icyaha mu gihugu cy'u Burundi hanyuma turabye ujya mu nyagihugu yari yakwiswe n'ibyo kandi wanashaka bara nivuge yuko urubanza rusibye bavuze rero urubanza rusibye twamaze kumenyera imvugo zabo ni bya bindi baba bavuze bati no munsi ntitukucizo si no munsi ntitukwishe mugabo hanyuma uzosubire cyasuye kudutangaza nuko mu bushikiranganje b'intwari hagati mu gihugu banditse bavuga yuko ngo bamwagiza ngo yuko ngo yari yanyoye ibyari bamutwa nuburyo rero bazaze bamaze kumenyekana yuko bamwe barondera ngende baca bahindura wahohotewe bakamugira inkozi y'ikibi hanyuma rero twibaza yuko bahere kuri ibyo byashikiye ujya mu nyagihugu abarongoye igihugu bokora amatohozwa ahagije hanyuma bagahana babikoze bakabatanga ku karorero
iyo ngendo y'izo mbonera kure ntiyatangaje na gato Vitani Shimira Imana uwo arongoye Fosque avuga ko imbere y'ukwica mbonera kure zamazerekana uwo zigire zirahire ko zimuciriye urubanza kandi ko atakinda kwiye atari upfu babicishije ku murongo ngurukana bumenyi Twitter mu bushiranganje bujejwe umutekano bamenyesha ko abo bantu batanu bagirizwa kuba barakubaguye uyo mugabo baza barafashwe kandi amatohoza akibandanya
inzamba
tubandanya makuru twabateguriye mu gisata c'indero abigisha bahurikiye mu runani rw'amasendika kosesona barashima intambwe yashitwe ko mu biganiro byo kuri uyu wa mbere ibiganiro hagati y'iyo sendika no mu gihugu ujejwe ibiganiro Victor Ndabani warongoye ugo runani kosesona asigura ko umugwe gihugu ujejwe ibiganiro watahuye ko ingorane zihanze igisata c'indero atari izo umwarimu gusa kurikira
turakengurutse kandi yuko itegurwa ry'ikibazo cyo gukariza ubwenge abigisha bo mashure shingiro bisata bitatu bya mbere kigiye gukogwa kidakogwa n'abigisha gusa ahubwo n'abajeje kubafasha gutunganya imirimo na cyane cyane bamwe bita ba maître responsable babakurikirana nabo bakazuba bari kumwe nabo kugira by'ukuri twumve neza ko ari ikibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa byotuma akanovera k'indero kagaruka ivyigwa byotuma ubushikiranganje bubona ibikenewe ku mashuri haba mu bikoresho cyangwa mu bakozi cyo rero ni ikintu dushimye tukanashima kandi ko n'abajejwe indero ku mpande zose uhereye kuva mu bushikiranganje gushika ku rwego rwo hasi nabo nyine bayo kuzotekaniriza ivyigwa byo kubafasha gutunganya neza imirimo bashinzwe gutyo mwarimu tukizera yuko adashobora gusubira kuvuga ko ari we yatumye wenyine igifata cy'indero gisubira inyuma inyigisho z'akanovera zitituka ahubwo nyabuna twarabiye hamwe twese turabona ko muri no biganiro hariho ibituma byinshi cyane rwose twadondaguye byatumye igifata cy'indero gisubira inyuma
muri ico gisata nyene c'indero mu Burundi ngo kirahanzwe n'ibibazo bitari bike harimwo kubura intebe abanyeshuri bicarako ivyo biri mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe Fosque ryakoze ku bijanye indero mu kwezi kwa mbere uno mwaka ico cegeranyo ikavuga ko inda z'indaro ziterwa abanyeshuri abigisha bafatwa nabi n'ubutegetsi biri mu bituma indero itituka idonido na Vanessa Muhiteka
Bumwe mu burorero iryo shirahamwe ritanga ni intara ya Bubanza aho ishuri nshingiro ya Murengera ya kabiri muri komine Manda rirangwamwo ikibazo c'intebe kubanyeshuri 208 biga kuri iryo shuri kandi bigira mu birasi bibiri lirangwamo intebe zitarenga 27. Ibyo biruko mu gihe umunyeshuri wese ategekwa gutanga ibihumbi 13 by'amafaranga y'amarundi imbere yo gutanga ishuri. Ibihumbi 10 ngo nivyo kugura intebe, 3 navyo ngo nivyo guhimba abigisha babakutsa kivi. Ico cegeranyo kiravuga kandi ko ishurashuzwa rikorerwa abana b'abanyeshuri babigeme bagatwara inda z'indaro biri mu bihanga indero. Ababikora ngo ni bamwe mu bigisha, abunguruza abantu ku mapikipiki, abadandaza hamwe n'abakozi ba leta. Ukudahana bituma ubwo bubisha bwiyongera. Intara itangwa ko akarurero ni Cibitoke, aho mu mwaka w'ishuri wa 2020 ushira uwa 2021 hahevye ishuri abigeme 81 batewe inda z'indaro. Ibyo ngo bikaba biva kenshi ku bukene burangwa mu miryango. Iyindi ngorane irangwa mu gisata c'indero n'abigisha bafatwa nabi na leta, aho bamwe bafungwa ataco bagira kigaragara, ahandi naho bakaka amafaranga ku nguvu. Aho ni nko mu ntara ya Rumonge, umwigisha yitwa Samuel Manirakiza yafunzwe yagirizwa kuba yashishikarije icyumviro kidashigikiye isuzuma rijanye n'ubumenyi bw'abigisha. Mu ntara ya Murambya naho buri mwigisha ategekwa gusinya ko bazuza baramutwara buri kwezi 1,000 ku mushahara mu kiringo cy'imyaka 5.
Nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi binishira hamwe impuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru 3. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya ano makuru twabateguriye kuri Radio Inzamba agateka kawe. Mu gisata c'ubutunzi hari ishirahamwe ririko gishyuza leta y'Uburundi ku nshuro igira 3 amafaranga arenga $710,000 z'amarundi. Iryo shirahamwe Stecor ryoba rishaka kuriwa ubugira 3, kandi hariho irindi shirahamwe rizwi ku izina rya ETSEK ryamaze kuriwa ku gikorwa iryo shirahamwe Stecor ryishuza. Mwikete ishirahamwe Rukom ryishinze kugwanya ibiturire n'isezerwa ry'amatungo ya leta ryandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rimusaba gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo leta ntisahugwe ubutunzi. Kurikira Gabriel Fyiri arongoye ishirahamwe Oricom.
Mugo gwandiko havugwamo amashirahamwe agera kuri 2. Ishirahamwe rimwe ryitwa Siteko, iryo shirahamwe rirongowe n'uwitwa Banigwa n'Inzigo Inyasi, ryaronse isoko mu mwaka w'2017. Iryo soko ryari iryo gukingira inkombe z'uruzi rwa Ntahangwa rwariko ruragomba gutwara amazu agwegereye. Icyo gihe bamuha isoko yihuta idaciye muri ya mategeko asabwa tegekanijwe, byo bita arashe dirijans. Hanyuma iyo soko yari y'amamiliyoni ashika hafi $750,000. Ayo mafaranga yaragiye gukora ivyo vyizo nkombe bayahaye iryo shirahamwe yatanzwe n'umushikiranganji yitwa Celestin Ndayizeye. Hanyuma amaze gutanga iyo soko iri shirahamwe rimaze kuyikora yitwa Siteko, nuko mu nyuma yaciye amuha iyindi n'umunwa co nuko itakor verbal amuha soko iyo nyene ico bita Avena. Iyo Avena yimuha ku mafaranga angana hafi $650,000. Mu bisanzwe mu mategeko murazi neza ko atasoko itangwa ku munwa, wewe yayitanze ku munwa. Turafite inzandiko zivyerekana yuko yatanze iyo soko ku munwa. Hanyuma kandi ikintu bita Avena mu mategeko kiraziraho kirenza 20% gisoko yose, mugabo wewe urumva yamuhaye ku munwa kandi acamuha iyo hafi 100% renga. Mu nyuma amaze kuronka ayo masoko 2 mpeje kuvuga, nuko uyu Celestenda yize ari umushikiranganje w'ibikorwa bya leta yaciye ahindurirwa amabanga hacahara uwitwa Jean Bosco ntuzwe n'Imana. Uyu Jean Bosco ntuzwe n'Imana na washitse yaciye ahubwo aho gukorera umuti ico kibazo asanzeho cyo soko yatanzwe idace mu mategeko ahubwo wewe yaciye arondera yindi entreprise ni groupe y'ama entreprise yitwa 8SK hanyuma iyo 8SK yaciye yiha soko biharuro dufise bigaragara nuko iyo soko yose yari hafi y'ama miliyaridi 3 ni miliyoni hafi amajana 5 amaze guha iyo societe murumva neza yuko iyo societe ya mbere yariko irakora ivyo nayo ahubwo yaciye yiza gukorera ha handi nyene nayo ndiye kwirakorera bica biba urudubi.
Muri politike naho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aritezwe mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta igize umuryango umwe bwa Afrika n'umwe bwa Burayi. Ayo namakuru dukura mu bamwegereye mu biro by'umukuru w'igihugu. Iyo nama ikazotangura kuwa kane w'indwi twatanguye uno munsi izirangire kuwa gatanu ikazobera i Bruxelles mu Bubiligi. Evariste Ndayishimiye kubashikiriye ubutegetsi akazoba ari rya mbere yitabiriye inama zikomeye zibera ku mugabane wa Burayi. Ido ni dore katubibaze Beni Axera Kana.
Muri iyo nama yimirije amakuru ijwi rya Amerika rikesha abo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko Evariste Ndayishimiye azoherekezwa n'abantu baba 25 barimo abategetsi bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hamwe n'abo mu biro iwe. Muri iyo nama y'ubumwe bwa Buraya izobera mu gihugu cy'u Bubiligi bishoboka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashobora kwahurira na mugenzi wiwe w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru yo kwizigira dukesha ijwi rya Amerika avuga ko Paul Kagame nawe azokwitabira iyo nama y'ubumwe bwa Buraya n'ubumwe bwa Afrika. Abategetsi ko ari babiri baramutse bahuriye muri iyo nama azoba ari ubwa mbere umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ahuye n'u Burundi imbona nk'ubone kuva icuka hagati y'ibyo bihugu gitosekara inyuma y'amagume yadutse mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015. U Burundi bwagiriza igihugu cy'u Rwanda kugira uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi nkuru nziza mu 2015 no guha indaro abahatswe guhirika ubutegetsi. U Rwanda rukagiriza leta y'u Burundi guha indaro abagizi ba nabi na cane cane interahamwe. Hamwe abo bakuru b'igihugu uko ari babiri bobonana amaso mu yandi bizaba bibaye inyuma y'imyaka indwi ico gihe umuhisi Petero nkuru nziza yahuriye na Paul Kagame Butare ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ko mu 2015 bakaba bari bavuganye ku bibazo by'umutekano w'akarere. Harasigaye iminsi mike ngo imyiyerekano yiyamirize ikiringo cya gatatu cya Petero nkuru nziza itangure. Mwamenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoba yitabiriye iyo nama inyuma y'aho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya buherutse gukuraho ibihano bwafatiye u Burundi bwemeza ko hari intambwe yatewe mu bisata bitandukanye. Ariko abari mu mashyirahamwe amwamwe aharanira agateka kazi na muntu bo si uko babibona. Mu rwandiko rwashyizwe ko umukono mu ndwi iheze n'amashyirahamwe yigenga 17 arimwo n'inani zikorera mu buhungiro bavuga ko bakiriye nabi cane ingingo basigura ko agateka kazi na muntu mu Burundi kagihonyangwa.
Arakoze Beni Axera Kana mu gusozera no makuru mu bijanye nkino imigwi New Star n'unani niyo migwi itaratsindwa na rimwe mu nkino zo kurondera imigwi zo kwitaba igikombe cy'u Burundi bwose muri basketball muri volleyball naho muzinga y'abakobwa na Rukinzo mu bagabo niyo yatwaye igikombe cy'inkino zibanziriza ihiganwa mu gihe mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Bumamuru ikiri mu kibanza cya mbere. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Valeri Muco.
Muri izo nkino zo kurondera imigwi itandatu izitabira ihiganwa ry'u Burundi bwose muri basketball mu gisagara cya Bujumbura inkino zikomakomeye zarabaye mu mpera y'ino ndwi turangije. Umugwi w'urunani watsinze Mutanga United ku manota 95 kuri 81. New Star itsinda Muzinga ku manota 89 kuri 88 inyuma y'umwanya w'inyongezo. Lizipo yatsinze Gymkhana amanota 78 kuri 73 nayo Remesha yatsinze Kerne ku manota 61 kuri 53. Inyuma y'inkino zitatu rero New Star n'Urunani niyo migwi itaratsindwa. Muri volleyball naho kuruno w'Imana niyo hasozegwa inkino zibanziri zihiganwa aho mu rukino rwa nyuma mu bakobwa Muzinga yatsinze Gender Light Club amaseti 3-2 mu bagabo naho Rukinzo itsindaga Cosmos amaseti 3-0.
dusozerere inkino z'amaboko muri handball aho mwiganwa y'Ibujumbura Eagles team yatsinze Ambassadors ibitsindo 31-27 Galaxy nayo itsinda Friends ibitsindo 33-31 nayo mu bigeme Sisters yatsinze yorohewe cyane Galaxy ibitsindo 34-7 mu mupira w'amaguru kuruno w'Imana niho hasozerwa umunsi ugira uwa 22 wihiganwa Message Ngozi yanganije na Musongati ubusa kubundi nako kandi byagenze hagati ya Bumamuru na Top Junior Kayanza United yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo bibiri kubusa nivyo kandi Aigle Noir yatsinze Royal FC Burundi Sport Dynamique yatsinze Vitalo igitsindo kimwe kubusa na Flambeau de l'Est itsinda Le Coco kimwe kubusa nyene Rukinzo yanganyije na Atletico New Oil igitsindo kimwe kukindi Olympic Star nayo yirahira Abuja City mu kuyitsinda ibitsindo 4-1 inyuma y'izo nkino 22 rero umugwi umwe wose umaze gukina Bumamuru niyo iri mu kibanza cya mbere n'amanota 45 igakurikirwa na Atletico New Oil ifise amanota 39.
Arakoze Valerie Mucho ngaduce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yomi Jamarinda bashinze na yabashikirije ndabifurije ibihe byiza mu ngo zanyu naho ubutaha.